kumwe na radio isanganiro tubaramutse tubahikaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuyaga nkuba n'igitoro bidakwiye ni intambamyi nyamukuru zihanze Burundi mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Abitavye ihuriro ry'ubushekiranganje bw'amasoko ntanga nguvu kuri uyu wa kane basaba leta kubanza gutorera umukizo ngorane. Ikibazo cy'ubukene bw'intebe mu mashuri ngo kigiye gutoregwa inyishirama mu mezi atandatu agiye kuza. N'umwizero utangwa n'umushikiranganji w'ikigega cya leta. Basaba leta n'ishyirahamwe ryita impunzi kubafasha mu byo bafungura, aho bakika umusaya n'ibindi byankenerwa n'impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi zinjiriye mu rumonge ngo zitinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Mucha mubi kurikira mnido nido jano makuru mwateguriwe na Omer Nduwayo kazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Kaze kandi murano makuru abakongomani bahungiye mu Burundi binjiriye mu rumonge bavuga ko bugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa, amazi meza naho bakika umusaya, batinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba ubufasha bwihuta. Celestin Nimubona arongoye igisatsa cy'amagara y'abantu muri komine Rumonge avuga ko n'ibitaro bikuru vya Rumonge vyarengewe, akabona ahubwo ko ishirahamwe HCR ryofasha kugira bashikanwe mu nkambi bagenewe. Jean Pierre Misago.
Mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya komine Rumonge gisa n'icyahindutse ikigo cy'imfata kibanza cyo kwakiriramo impunzi z'abakongomani no mu micungaro hari umuntu kudasanzwe hakaduma urusazi. Akazu ka sugumwe kamwe kahari gafise aho binjirira habiri, no kuvuga inyuma n'imbere mu kibuga karuzuye, amazira ntoki akaba yandagaye n'impande. Umwana yitumye umuvyeyi aca yimba kanogo aho nyene mu kibuga agafurira. Umujyango utabara imbabare kuwa ruje uwo mu Rumonge baguma bapompa mbere bakaba bariko barimba indani mu kibuga. Akazo ka sugumwe ha mpande y'ikindi kinogo cagenewe imicafu yo mu nzu. Mu mahema adashobora gufuka umuryango wose n'ivyo utunze, niho buka mizuba canke imvura mwijoro bakararaho mu bukene bw'amazi meza. Abagize ico bashikiriza bavuga ko babayeho nabi cyane, bagasaba kugarukirwa ko bataricwa na kigoyi canke ngo bafatwe n'ingwara zifatiye ku isuku rike zishobora no kwandukira mu banyarumonge. Bamwe mu banyarumonge barafasha nk'ibisuguti canke inja zitetse bibanze kubana. Celestin Nimubona ajari w'igisata cy'amagara y'abantu muri komine Rumonge avuga ko ibitaro bikuru bya Rumonge byarengewe n'abagwayi babyitura kandi ko n'imiti yabaheranye. Abona ko umuti nyawo ari ukwishyira hamwe HCR gitaho ibibazo by'impunzi byokora ibishoboka byose ngo izo mpunzi ziri no mu kivuko cy'ubudandaje cya Rumonge no mu micungararo zishikanwe mu makambi yabagenewe. Imiduga y'amakwasiteri ku bantu hamwe n'amafuso yunguruza imizigo yabo imaze iminsi ibimurira mu Ruyigi, ariko bamwe baragenda hakinjira rimwe na rimwe abasumba bagiye. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Jean Pierre Misago rakenuye hagataho leta y'u Burundi ngo ikwiye gushiraho umugujejwe gukurikirana ukwizo mpunzi z'abanyekongo zibayeho. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR naryo ngo rigafata iya mbere mu gusaba ubufasha ku bindi bihugu. Bivugwa n'umuhinga mu bijanye n'amategeko akingira impunzi Pamphile Mpabansi afatiye ku buryo leta y'u Burundi irikirarengerwa n'ibitegeri by'impunzi zinjira muri kino gihe. Asigura ko ikigo cy'igihugu cyakira impunzi on pra kitabishobora mu gihe haba haje impunzi nyinshi.
Itegeko mpuzamakungu ry'impunzi ariyo ku masuru Geneve Protestant de Refuge yoyo nta kintu ivuga mu gihe impunzi zijari nyinshi, ariko itegeko rya Afrika riravye impunzi Convention de l'OIR du Centre des Aspects Propres au Problème de l'Argent en Afrique cyo rirekana ibica bikugo muri cyo gihe ibihugu byose bibishoboye bica bifasha Solidarité Internationale ibihumbi mirongo by'impunzi zizi hamwe babikeneye ku bindi bihugu biciye mu miro ya HCR. HCR UNICEF irondeza mu bindi bihugu abashaka kuri imfashanyo bahereza izo mpunzi kugira imibereho yabigende neza ko bazi hamwe bakinda byinshi haseri niyo ije imbere ikarondeza hejeno mu bihugu bitandukanye kugira izo mpunzi zikingiwe koko neza turavye kandi itegeko ryo mu Burundi rigenga impunzi nyene ni rwasire immigration n'iryo ricari ririmo nibirabi impunzi rirekana ukuntu leta yigenza cyangwa ukuntu ugiye kwakira impunzi wigenza mu gihe haje impunzi nyinshi zizicari cyangwa mu gihe babonye ko ariho ibintu byihutirwa cyo kwabuza kukingirwa aho niho bavuga yuko hari umugumisi w'impunzi cyangwa hari affirmative y'impunzi aho rero leta iraheza igashafata ingingo kugira uwo mugwi ukingirwa umushikiranganji mvyo arongoye harimo intwari hagati mu gihugu ni waheza akabikonsata cyangwa akavuga ati kabisa uwo mugwi ni w'impunzi koko zije gusaba buhungiro muri iki gihe umushikiranganji acashiraho mu koko urya mugwi dusanzwe dufise onupra urya mugwi je kwakira impunzi onupra wakira nyine impunzi izari mwi umushikiranganji rero acavuga acashiraho mu mugwi bavuga yuko ari commission ad hoc uheza ukicarira uwo mugwi impunzi abo bantu bahunze kubwisha ari benshi muri ivyo rero uwo mugwi wicarira bararaba ko kuntu uwo mugwi wokingirwa abantu bahunze ari benshi bakingirwa bakaraba umutekano wabo bakaraba aho baba bakaraba ivyo bafungura bakareko baronka kwivuza uwo mugwi kandi umushikiranganji ashiraho mu gihe haje impunzi nyinshi urahiga inkuru zi abantu baje bava bakamenya ico bahunze bakanamenya nabo bantu abari bo n'ivyo bahunze uwo mugwi kandi urazi ugacuraba n'ivyo abo bantu bakeneye abo bantu bakeneye iki uwo mugwi abantu bahunze bakeneye iki uraraba niwe uca wigira imfashanyo zose kugira izo mpunzi zironke ivyo zikeneye uwo mugwi kandi uranaraba yuko amakambi y'agateganyizo mpunzi ashikiyemwo atavyo imigwi gwana ibiriyo mbere n'ico gituma baca baraba ukuntu batandukanya muri abo bahunze abagwanyi n'abanyagihugu basanzwe uko muri rusange niko biheza bikagenda mu bijanye n'ivyo impunzi
nta mwana wo murundi azosubira kwicara hasi mu ishure mu mezi atandatu ari imbere ngo kuko ikibazo cy'intebe mu mashure kizoba cyatorewe umuti amashamba ya leta ngo niyagiye kuvamwo imbaho zizokogwa mu izo ntebe hongere hatangwa imiliyari 18 azokoreshwa muri ico gikogwa nibishikirizwa n'umushikiranganji w'ihega cya leta kuri uyu wa kane igitega mu nama n'abajejwe indero ibidukikije uburimyi n'ubworozi hamwe n'abajejwe intwaro inama ijanye n'ubugico kibazo cyotoregwa umuti Gerard Nibigira
umushikiranganji w'ikigega cya leta Arendi Kumana yavuze ko leta itegekanya gutanga amahera angana n'imiliyari 18 z'amarundi azokoreshwa mu gukora intebe z'abanyeshure iruhande yayo mahera ibiti byo mu mashamba ya leta bikuze byose bigiye kwicigwa bisatugwemo imbaho zizokwagwamo izo ntebe hakaba ngo hakenewe intebe zose hamwe zirenga ibihumbi amajana 330 mu mashure yose y'igihugu menyesha ko inyuma y'amezi atandatu atamwana n'umwe w'umurundi azoba cicara hasi mu ishure kuko ngo ikibazo c'intebe kizoba catorewe umuti ico gikogwa cyo gukora intebe asigura ko kizorangurirwa mu makomine komine yose ikazuhabwa amahera y'amarundi imiliyoni 100 ya mbere kugira ngo isature imbaho zizokogwamwo intebe yongere inazikoreshe yongeye ati komine yose izuhabwa igikumbu c'ibiti kingana na hektari 6 z'uburinganire hektari 2 za mbere zikazovamwo imbaho zizokogwamwo intebe hegitari 2 zindi zigurishwe n'abigenga hegitari 2 za nyuma nazo zizosatugwamwo imbaho zo kugurishwa kugira ngo zinjize amafaranga umushikiranganji Arendi Kumana akavuga ko amahera yitezwe kuzova muri ivyo bitara vya leta bizoba bigurishijwe azobangana n'imiliyaridi 188 z'amarundi ariko rero aragabisha ba musanteri abarongoye indero mu ntara no makomine n'abandi ko uzokwirahira kanyuruza izo mbaho ibiti canke amafaranga ajanye niwo mugambi wo gukora intebe canke utazoshiramwo ishaka muri ico gikogwa ko azohanwa hisunzwa amategeko ibitara bizosatugwamwo imbaho bikaba itekanijwe ko bizosubirizwa mu gutera ibiti bishasha mu ntumbero yo gutsimbataza ibidukikije aho ngo haciwe igiti kimwe hazotegwa bibiri abitavyo nama bakaba ari abo mushikiranganje bw'indero abo mu bushikiranganje bw'ibidukikije urimye n'ubworozi abo mu bushikiranganje bw'ikiga cya leta abajeje intwaro mu ntara zose no makomine yose igitega Jean Ibigira ku radio Isanganiro
inami sumbi ngimba
iyo bandanye kurikira ni radio Isanganiro aya na makuru mu Kirundi ubukene bwo muyaga nkuba n'igitoro biri mu ntamba minyamukuru zihanze Burundi mu bijanye no guhanahana ibidandazwa ni vyashikirijwe kuri uyu wa kane mu ihuriro ry'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu amahinguriro n'ubudandaji abitavye iryo huriro bavuga ko ivyo bica bituma haba inzitizi mu kuja hamwe n'ibindi bihugu mwisoko rusangi gazlekaf. Basaba leta kubanza gutorera umuti zongorane inongere agahemba barimyi bibitegwa njabuka amazi nk'ikawa n'icyayi. Clovis niyo nkuru.
Abita ryo huriro rijanye no guhanahana ibidandazwa ribaye ku nchuro ya kabiri bavuga ko intambamye zituma Burundi budashobora kuja mu higanwa n'ibindi bihugu ngo hanahana ibidandazwa ari nyinshi muri izo ntambamye. Victorigiro kwishaka arongoye ihinguriro Lovi Max avuga hanini ubukene gumyaga nkuba n'igitoro.
Ni insuffisante et de mauvaise qualité. Il y a une contrainte majeure. L'électricité est une crise ils ont beaucoup de la contrainte de l'électricité full time. En principe, oui, usine. L'électricité est à gaz. C'est prévu que chaque pire abattre sur le groupe électrogène. Le groupe électrogène aura plus de mazout du gazoil. Gazoil de brasier aux autres, on aussi.
Kuna huburundi bwo kwinjira muri iyo soko zire kafe ngo leta itongeye agahembo abarimyi bibitegwa nje bakamazi nk'icyayi. Umushinga mateka Devote Nizigimana abona ko igihugu kizohava kitaro nka byinshi gishora kuko ngo abarimyi b'ibyo bitegwa basa n'abadebukiwe
barakumbaha yavuze muzakora chance ubundi beaucoup de saison alternance de saison turarema agatansi turaneshi n'umuci turabonye acahabura rero tuninaninaina n'ibigori nzokora amafaranga nanabuti amafaranga yacu nayo turaka turabisigura niyo azotuma twubaka amabarabara amashuri tukaronka nzara ry'iterambere rusange ariko nawe haba kuvuga ati mwenye kumuma angajia mwishuni takile ofrande nanu kwenye mikawa nzoi ya rungamu lewa hakele mwiko na wakwa chuta motivasyon mwge tuka motiva tuka mwere kalobne fwande yoko ilicha yoko ilika alika gahe mwa tuka lukita kita akakoja msi kakawole kakandi na kwenye mwira changi ngufu
bakabasa waleta ukori bichuwa kabzi ose kugira mwiyaga nguwa ukuye nigitoro wiboneke igihuri lorikabagia igyahuje abasero kila leta abato n'abanyagihugu abagwiza tunga abamenyesha makuru abarongo amashyirahamwe adarani zicavya politike n'abandi begwa n'ico gisata.
Clovis niyo nkuru nawe tugukengurukire kuvugira Burundi mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa ku makinga ku mugabane wa Afrika kugira buzoze burahabwa amahigo yo gutunganya amahiganwa mpuzamakungu hamwe no guteza imbere inkino z'amakinga mu bigeme n'imwe mu migambi zorangurwa na Arnaud Patrick Ryumugabo aherutse kugenwa mu mugunyobozi w'ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa ku makinga ku mugabane wa Afrika. Ikindi yifuza gukora ngo nukuzofasha kugira Burundi buhinduka umugwa mukuru wo gusiganwa ku makinga ku mugabane wa Afrika.
Icyo bizofasha muri cyclisme au niveau Burundi umva kare hari n'ivyo utabuzi iyo bibera iyo bikoregwa ariko uye icyo Burundi guzobura n'ikizoba kidahari kuko aho bibera niho nzoba ndi nta kintu gishoboka ku Burundi kitazokuba kubera amajwi yacashika kure twebwe twaragirwe ubuntu muri Federation Cyclisme uye turi mu nzego za Afrika turi mu nzego z'isi umva kugira dutere imbere dushitse nguvu hamwe gutera imbere ntibizogorana cyane ibishoboka bizokorwa cyclisme zotera imbere mu Burundi. Ibyo byo kwagiye kuri calendrier y'iseyi ni ibintu byiza byo kwishimira kandi byavuye mu nguvu z'abantu benshi cyane muri kino gihugu. Urabona no mugambi twe twatanguje ari twebwe ba mbere tutanguje muri Afrika benshi rero barumvise ko ari cyumvira bumva mengo nico cyumvira aho bari kugikora hari nabafashe bakirukanga nyine bakabafasha bakandikisha amatora yabo kuri intuzi kandi y'iseyi ajanye n'ibintu by'abagore nyine kuko ayo ma competition ku rwego rwa Afrika ntiyarahari hama twebwe dushikaho bari twaravuganye turababwira tuti twebwe tumaze ama edition mention twumpinge netwebwe tutwa turi kuri calendrier twebwe twagumye tugerageza hakaza undi muntu atari bwa tangure kugira na rimwe agacaja kuri calendrier ni ibintu byiza ko twabaye karorero ku bindi bihugu bikaba byose bigerageza gukora ikintu nkico mugabo natwe ifoko la legitimite yacu iboneka natwe tukajya muri yo lead y'abantu boorganiza ibintu biri kuri calendrier ise intwaro babitwemereye uko bazodufata mu mugongo nimba dushobora kubikora ko igihugu izodufata mu mugongo kitatuje inyuma kugira Burundi tubugire capital ya cyclisme Afrika.
Anyo duce dusozera makuru twari twabateguriye mwakoze kuyakurikira mugwe mujyoherwa n'ibiganiro vya radio Isanganiro.